Biri Mizuc Amerik. Isuja Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no kwinkenya rwandi Washington DC miliyoni za nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahikaza mu biganiro byacu byo kuri isaha abarundi Burundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza munsi mpuzamakungu wahariwe amazi
tunda ugategereza kuzoshikiga ukaba umwana nkujya niba mutuma kuzobangwaza n'amazi
yagiye mu gitondo nubwo ntarayo bavuga ngo nayo kuri rusenge nk'umugore murungitse nko mu gitondo nubwo ntarahatse
abona abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu Burundi basobanura impungenge zituruka ku ibura ry'amazi aho baba turavuga no kwitanguzwa kuri uyu munsi wa gatanu muri kaminuza yitiwe Nairobi ry'ibiganiro ku bizanye na genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu Rwanda tubafitiye n'ikiganiro kiracerekeye amagara y'abantu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini turahere mu Burundi aho Burundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi ku rwego rw'igihugu uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya Kirundo ibangamiwe n'uruzuba n'ikibazo cy'amazi meza umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije avuga ko ibishoboka biriko birakorwa kugira amazi akingigwe bikwiye ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana
Burundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu hari w'amazi ku kivugo kigira giti ntihagire n'umwe asigara inyuma mu gukingira amazi uwo munsi ushitse mu gihe amazi meza ari kibazo aho wahimbarijwe mu ntara ya Kirundo ahabereye ibirori ku mutumba wa Gatete muri komine ya Busoni banywa amazi y'ikiyaga Gweru aho bavoma ayo mazi niho bamesurira bakogamwo ndetse n'ibyororwa bikashokera aba ni bamwe mu banyagihugu bo kuri uyu mutumba
amazi meza ngahino ni kibazo kubera yese masoko abiyo za gatare mu buhasa fakure abantu benshi babakeneye amazi meza baratunda ugategereza kuzoshikiga ukaba umwana nkujya niba mutuma kuzobangwaza n'amazi
umuntu agiye kuvoma yagiye mu gitondo nubwo ntarayo bavuga ngo nayo kuri rusenge nk'umugore murungitse nko mu gitondo nubwo ntara
Samazi meza gusa akenye muri ako karere n'imvura isaniya buze mu gihe igice cya kabiri cy'umwaka w'irima kigeze hagati nk'iyo imaze kuboneka muri ako gace abaho bavuga ko yaje yonona
oya imvura ntayo kabisa nk'ubukuru tasi tubataje uko nta kintu na kimwe tugeze turonka n'ubu naho kandi bizotera bibuku nk'imbo y'ibigori biba bigeze ku nyine tuba tubagara ibigori bimeze neza nta kintu gihari amasaka bakuze bamaze kuriha ibyo uzabiri ngaho mwonga ngaho ubyubona nga n'imvura zibizanye zimaze kugwa kumva imari menshi itanguye
yashatse kuduhitana n'amazi akaguruka niyo duheruka imyaka twari twateye duharage yafatira atakira
Daniel Macumi umanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo amyesha ko iyo ntara ifise umwitwarariko wo kubona amazi yose yashoboye kuboneka muri iyo ntara agiriye akamaro abanyagihugu uwo mutware ntasiga inyuma ikibazo cy'amazi meza amaze gukwiragizwa mu banyagihugu ku rugero ruri hasi cyane
hano mu ntara yacu intara iraboneka ko abene gihugu ashobora kuronka amazi meza batarenga ibice 36 kujana amakomine atanu ku ndwi bashikana ibice 40 kujana gukwiragiza amazi mu bene gihugu ikibagiwe cyo ni akomine musanzwe muzi ya Bugabira yoyo itanashikana n'ibice 9 kujana
uwo mwitwarariko w'abarongoye intara ya Kirundo hamwe nabo barongoye uri mu byatumye umunsi mpuzamakungu hari wa mazi uhimbarizwa muri iyo ntara Dogi de Rurema arongoye ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije
twashimye kuza kuhimbariza muri no ntara ya Kirundo komine Busoni kuko tuzi neza ko ari intara idasanzwe nk'izindi yamufise ingorane zijanye n'ihindagurika ry'ibidukikije hanyuma n'ikena ry'amazi cyane tukaba twashimye rero kuza duseruka leta y'u Burundi kugira ngo duhe umwizero abenegihugu yuko ingorane barimo tuzizi kandi tugiye kuja hamwe nabo kugira ngo tuzitorere umuti
mu nyishu zigiye gutorwa vuba harimo gukingira amazi bikwiye aba y'amasoko ay'inzuzi cyangwa ibiyaga azokingirwa mu gukingira ibidukikije no mu kurandura ibiti binywa amazi byegereye ibyo bice nk'uko bishyikirizwa n'umushikiranganji yabigejwe Ruremati amazi y'imvura iboneka gake mu karere ka Bugesera azokoreshwa neza uko bitahora
iyindi migambi irikirarangurwa
ijani no kubaka ibikono byegerezwa mu amazi y'imvura mu ntumbero yo kuyaziganya gucyo ashobore gukoreshwa mu gihe cici no mu kuvomera imirima.
Hamaze kuboneka imvura muri komine Busoni, abarimyi benshi bavuga ko bamaze kuyibona akatarenga kabiri kuva irima ry'impeshyi ritanguye. Ni mu gihe n'ikigo cy'igihugu kijejwe guteganya ibihe mu Burundi IJEBU kimaze gutangaza ko imvura ishobora kuba munsi y'urugero rw'ifatiro muri kino gice cya kabiri cy'umwaka w'irima mu karere karimwo intara kama ya Bugesera. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mututunge rero inkuru ntiyari ya Remo Nzimana nkuko muvyumvitiye inkuru twari twateguriwe na Jean Bosco Ndarurinze.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuri uyu wa gatanu muri kaminuza yitiwe Nairobi hatangujwe ibiganiro ku bijyanye na genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Abatanze ibiganiro basavye ko iyi genocide ikwiye kwerekirwa Afrika yose, abantu n'amashyirahamwe bakagwanya bivuye inyuma ikintu cyose canke imbarutso yotuma genocide isubira kwaduka canke kuyikokeza. Eroje buri kaneza niyo ngura dufite yari Nairobi.
Mwimwe munzu y'amakoraniro ya kaminuza yitiriwe Nairobi mu kiringo hafi cy'amasaha 2 kubisazine n'igice z'agatondo gushika isaha 7:15 z'umuhingamo, ubuserukizi bw'u Rwanda muri Kenya bufatikanije n'iyo kaminuza batunganije ibiganiro mu ntumbero yo kwibuka imyaka 25 ishize habaye genocide yakorewe Abatutsi. Hari hatumiwe abigisha muri za kaminuza, abahinga, abakoze mu bisata bitandukanye byafashije nyuma ya genocide, abaseruka ibihugu byabo, amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abanyeshuri bo muri za kaminuza. Abatanze ibiganiro ahanini bashimikiye kuko abina kabiri kazanwa na genocide, ingene ingengabitekerezo yayo itangura bukebuke ihereye ku ivangura ry'abantu mu nzego no muri serivisi bakenera, uko amahibukwa abo yahitanye atanze igo n'ukwihora ahubwo bigakorwa mu nzira y'ubwiyunge no kugwanya ibyiyumviro n'imigambi nisha kwihonya bwoko hamwe no guhana bakoze genocide n'abandanya kwikokeza. Inyuma y'ibiganiro Dr. Richard Masozera aseruka u Rwanda muri Kenya yabwije ijwi ry'Amerika icyatumye biyumvira gutunganya bino bikorwa.
Ni ngombwa ko abanyarwanda aho ari hose bagira uruhare mu kwibuka iki gihe kitari cyiza twakiyemo nk'igihugu. Nuko gusa muri iki gihe bibaye mu mwaka wa 2025 byabaye ngombwa yuko bifatwa ku rundi rwego. Nuko mubizi imyaka 25 ni symbolique ku kintu cyarejo cyose, zari ngombwa ko tugaragariza n'abanyarwanda bari hanze n'aba muri iki gihugu cya Kenya muzi mu cyongereza bavuga capital cosmopolitan ifite za ambasade nyinshi, quartier general za UN ebyiri zikomeye, twumvaga message aho u Rwanda rugeze n'ibibazo byakiyemo n'intambwe zakozwe n'ibyo tureba imbere bisigaye byagezwa ku abantu bangana gutya cyangwa audience ingana gutya.
Mu bari bitabiriye ibi biganiro harimo Mutoni Anne Valerie yavutse imyaka 3 inyuma ya genocide ibaye.
Kuba naravutse inyuma ya genocide ntabwo bivuze ko ntazi amateka yacu y'u Rwanda. Kuba tukiri bato batwibukije ko kwibuka bitavuga ko tugomba kuyagerwa, ahubwo kwibuka bivuze ko tugomba gutera intambwe dusiga amateka mabi y'igihugu cyacu cyagize. Impamvu naje hano no kugira ngo ngeninge knowledge mu kwibuka, menye impamvu twibuka, menye impamvu amakosi menshi nka gacaca yaje, menye impamvu hari abantu benshi bafashe umwanya wa kugira ngo bige kubya kuri genocide y'u Rwanda kugira ngo natwe tukiri bato tuyumve kandi tukomeze dukumire amateka mabi igihugu cyacu cyagize.
Bwana Masozera nawe yagarutse ku ngingo nyamukuru leta y'u Rwanda yafashe.
Abantu bari babaye cyane muri icyo gihe, hari abantu bari bashavuye nk'uko muvuga, ariko kugira ngo turebe imbere dushobore kongera kwiyubaka nk'igihugu byari ngombwa yuko tudahora tukongera tukibona nka bamwe tugashyira hamwe tubaka urwanda rw'abanyarwanda rutarimo amoko rutarimo bitwa abatutsi abahutu
ayo moko harumwe mu babaje ibibazo yasavye yuko yovanwaho n'igihe cyo kwibuka ubuserukiro rwanda muri Kenya mufite inyishu
genocide n'ubwikanyi bukorwa bugamije ku extermina a group runaka yego hari abandi baguye mo ariko ntago bapfuye kubera ko bari target nta muntu wari ugenereye ngo bapfuye abandi bahabwa gaciro iyo periode nkigeze yo kwibuka twese duhurira hamwe kuri ya memorial izwi nini ya Gisozi ariko iyo turangiza cyumweru cyo kwibuka muzi ko tujya ahantu hitwa Rebero hari abapolitisiye bagize uruhare baramoka atandukanye ariko n'abapolitisiye bagize uruhare mu kurwanya cyangwa batari mu murongo w'ubwikanyi
mutoni nawe nabagenzi be bafite cyo bahanura urundi rwaruka
njewe mu banyeshuri twigana nagonja nandukanye ngo uyu niki biniki mamya yuko naba n'urubyiruko rugenzi rwanjye na muntu numwe ushigikiye ibintu by'ivangura twese twibara nk'abanyarwanda asigaye ubwo tugaharanira gutera imbere
twegwe nk'urubyiruko ntiturebe ngo amoko yaratuvanguwe ahubwo turebe ngo nihe dushobora gufasha igihugu cyacu kugira ngo kigere kugira ngo dukumire ntago ari u Rwanda gusa byaba bishobora kuba handi hantu
kwibuka genocide yabaye no kugira ngo tumenye amateka yacu
nubwo ubuserukizi bw'u Rwanda bwatunganije bino biganiro mu ntango z'ukwezi kwa kane abanyarwanda bari muri Kenya bazosubira kwifatanya n'abari mu gihugu hagati kwibuka imyaka 25 iheze habaye genocide yakorewe abatutsi eroje wika neza Nairobi Ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cyo gwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika
Kuhindura ingendo mu muryango ni bumwe mu buryo bwo tuma abavyeyi bafasha abantu kwirinda kwandura umugera wa sida abavyeyi bo muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba mu Burundi basanga kuganirira abana ataguhishahisha biri mu bituma bataja mu ngeso mbi baganiriye na mugenzi wacu Francine ndiho kubwaye
Ibihe by'iterambere bijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu kungura ubumenyi kwinezereza n'ibindi biri mu bihahamura abavyeyi bafise abana bariko barakura muri ino minsi bamwe mu bayagijwe rya Amerika baremeza ku iterambere ari ryiza ariko ugasanga ririshe aho gufasha bahagarara hanini ku matelefone ngendanwa aguriye cyane ubu mu bana akabajana mu bibasamaza
abana b'ubu byarenze aya matelefone nayo azayi asongera isibe abana kare bariga ubu ntibaciga abari ku telefone umwanya wo kwiga awumara ari ku mateleviziyo bavyeyi nabo henshi ntibaba ariho bari ngo babakurikirane hajya rero iyo bagiye kubiraba nabo n'abantu cusanga bibatwaye mu bindi bintu
umwana agera kumenya ibintu bimurenge yakiri mutoye uzogweraho wibaza ko hava umufasha mu ndero muhanura hariho ibintu byinshi yamaze kumenya byanamwononye bitagira n'ikimaze nivyo harije dusangaho bifise ikimaze abana bagira ikimaze mugabo kuri ubwo buhinga bwa none haracaho n'ibindi bitagira kimaze byo nona n'imico nivyo hariho ubuhinga bwa none hari iterambere ariko turakeneye ko abantu bakuru bazi imico y'abarundi y'uburundi bakamenya ico umwana ateza kubaha ico atinya ico mumerera nabi n'ico mugirira kimaze
toraganiriye ico kibazo n'ugwaruka rwigiwe mbere duriko ruraheza amashuri ya kaminuza ruratwemerera ko ubuhinga bwa none naho bubafasha mu bushakashatsi harababwisunga mu kuje kurondera ubundi bumenyi budashemeye
ubuhinga bwa none bwateye imbere nkuko dukunda kubibona hariko ibibi n'ivyiza hariho ababikoresha nivyo mu kugira ngo bamenyekanishe amakuru n'ibindi bintu byinshi mugabo hariho nabandi babishira ko ibindi bintu bibi barabitora nyene facile muhama bakacha baguma biraba bikabica psychologiquement bikabatesha umwanya bakabakwegera mu bindi bintu byinshi by'ubushurashuzi n'ubuhumbu n'ibindi bintu byinshi birashaka kugira ingaruka mbi kuko surtout ko batangura kubiraba bakira abana ibyo babonye bacha bashaka kuvyaplika kujya nyene babibonye ngwara zirashaka kugwirirana nka za sida rika n'izindi ingwara zica nyene mu bijanye no guhuza ibitsina mugabo ayo ma réseaux sociaux ntiyamari mabi cyane
niba bakiganira n'abavyeyi bitaho cyane kuri bijya babona canke ivyo abandi bababwira baciye kuri ubwo buhinga nibabona yuko umenga byose barabizi canke inyisho baza kuyikura hari ubudafise telefone agasarana abavyeyi akagerageza uburyo bwose akayironka ugacusanga yayihawe n'abagenzi canke n'abandi bantu abavyeyi we batazi
twavuye twegera umuhinga Belinda yishimiye asanzwe ari umuhanuzi mu bintu byerekeye ingo n'ubuzima ndangagitsina abanza kutubwira ibikuru bikuru abana bo bakunze kurondera baciye ku buhinga bwa none nko mu matelefone
abana barakunda kurondera makuru ku telefone kuri za WhatsApp kuri za Facebook kuri za YouTube ugasanga abana bagiye kurondera cha kintu umuvyeyi atamubwira muri bijya navyo harimo inyigisho novuga nziza mugabizo nziza usanga zirengeye ubwenge bwabo ubwa kabiri naco novuga ahubwo nyinshi hari inyigisho mbi kuko uravye nk'ivyo abana bakunda kurondera mu telefone usanga ari ibintu bapibriya by'abantu bapfa gupibriya uko bitarimo inyigisho ikomeye ugasanga nimwe n'ubusambanyi wanashaka uno munsi rero novuga yuko abana biragenze byaho uno munsi bashobora kuba bazi n'ama application yo usanga niyo barondera abahungu n'abakobwa bakundanira
Beninda yishimiye yaravuga kandi ico byica mu buzima bw'abana usanga bashaka kwigana ibyo babonye kuri ubwo buhinga
ingaruka mbi za mbere ni zuko umwana aronka ubumenyi butari bwo no kuvuga bujanye n'ubuzima byo gitsina ubwa kabiri atangura gukora iyo mibonano muza bitsina gukira ubuhumbu ushurashuzi iki akiri muto bivanye kuri uko gasanga atangashaka kugira ikintu cha conformisme kwigana ibyo abona n'ibyo yigishwa yindi ngaruka mbi iriho nuko utusanguye umwana amaze kuzuzugamo izo nyigisho mbi akura muri izo réseaux sociaux usanga umuvyeyi niya bimenye aje kuzana ya nyigisho yari kumuha kuva kera itacinjira alors ico rero ni kintu bavuga yuko umwana kimwono n'ubwa mbere bwa kabiri usanga bishobora no gukwegenda zishushu tene kwandira umugira wa sida si tuve duga bugasanga umwana bice bitangura kononekara mu buzima bwiwe
uwo muhinga bona ko bikenewe kandi byihutirwa kw'abana baronswe umuco n'abavyeyi babo mu vyerekeye ubuzima bw'igitsina n'inyifato nziza bogira asigura ko ibyo biri mu byofasha kubarinda izo ngeso mbi bakura hirya no hino kubera kubura ikiyago mu miryango Francine Ndiho kubwaye Bujumbura ku bwijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Statistics bya Amerika Washington DC kamaro kukuja mashirahamwe y'abakenyezi nakahe nivyo mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiye n'umuyobozi w'ishirahamwe Nyamirambo Women Center rikorera inyamirambo kimwe mu bigwati biri mu gisagara cha Kigali mu Rwanda Madame Marie Aimée Umugeni yaganiriye kandi n'umukenyezi yafashijwe n'iryo shirahamwe Madame Umugeni atangura avuga uko iryo shirahamwe ryatanguye
twatangiye umuryango wacu muri 2007 turi abadamu n'abakobwa 18 tugira ngo turebe uko twashyira imbaraga zacu hamwe tuzamurane gutembe
mufasha none n'abakenyezi bangahe cyangwa abigeme muri iki gihe
twafashije abadamu n'abakobwa batari bakeya kuko tugitangira twari turimo twigisha abadamu batagize amahirwe yo kwiga gusoma no kwandika tukabigisha gusoma no kwandika ni igitekerezo twagize kuko muri abo 18 bari bagize Nyamirambo Women Center batangije umuryango hari harimo batatu nabo batazi gusoma no kwandika nuko igitekerezo cyaje cyo kufasha n'abandi batize gusoma no kwandika kugira ngo nabo baze kwiga gusoma no kwandika twagiye twigisha abadamu batandukanye mu bidugudu dukoreramo mu karere ka Nyarugenge ubu n'ubu turacyabikora muri iyo myaka yose itanu
ishyirahamwe ryanyu rero rifasha gusoma no kwandika hari ibindi bindi mufasha abakenyezi n'abigeme babitura
iyo barangije kwiga gusoma no kwandika biga n'umwuga w'ubudozi twatekereje umwuga w'ubudozi tuvuga tuti niba umuntu arangije kwiga gusoma no kwandika byaba byiza yize n'umwuga wagira icyo umufasha mu buzima twigisha rero no kudoda hakazamo n'abandi bakobwa n'abadamu batandukanye batabashije kwenda kurangiza amashuri yabo nabo tukabigisha umwuga w'ubudozi naho twabashije gufasha abo badamu bakereya koperative ubu bakaba bafite koperative yitwa Umutima bakoreramo bakabasha kugira inyungu babivanamo
niyo koperative nayo nyine turayigaruka ku mukanya utubwire ibindi ido nido ryaryo none uburyo mukoresha muri Nyamirambo Center buva hehe ni mu banywanyi ni mu bagwiza tunga ni mu bagira neza mukora mute
tugitangira nta bushobozi twari dufite kwatewe inkunga n'abagira neza bo mu gihugu cya Slovenia baduha inkunga zidufasha kubasha kugura ibikoresho bikenewe kugira ngo twigishe gusoma no kwandika, gukodesha inzu bikenewe kugira ngo twigishirizemo ubwo budozi. Bagenda badufasha mu myaka yo kugeza nko muri 2013 ariko nyuma ya 2013 guhera nko muri 2014 twabashije natwe kuba twakwishobora tukabasha kuba twakomeza gutanga ayo masomo tutategereje inkunga zituruka hanze.
Urakoze cyane. Reka duhindukire gato kuri Goreti Nyirakamana, muri kumwe ngaho mu ishyirahamwe Nyamirambo Women Center. Goreti, bimwe mu byo mu bibazo cyane cyane duhereye ku kuri aho muba Inyamirambo, bimwe mu bibazo abakenyezi n'abigeme muri ako karere bahura navyo mu buzima n'inkibi.
Ibibazo duhura navyo ibibazo by'ubukene.
Birumvikana ko rero mumaze kugerageza kumenya gusoma no kwandika n'ibindi byinshi, kumenya ubwo kudoda, gushona, bishobora kuba gushobora kuronka uburyo bwo kumbure kugutangura ubuzi bwanyu canke gutangura imigambi yanyu. None we wamenye Nyamirambo Center gute, bigenze gute, watanguye kuza aho ngaho gute?
Nanjye guhera mu 2013 nabonye itangazo bimenyesha abantu bashaka kwiga imashini. Ubwo nanjye nzamo gutyo niga imashini, ndarangiza. Nyuma yaho 2015 nanjye barampamagara bamakazi, nuko nanjye najemo.
None wahereye kuri uko gusoma no kwandika nawe canke wahereye wakomeje nyene wiga ubwo budozi?
Nge neza gusoma no kwandika, ariko bashyizeho itangazo yo kwigisha imashini nanjye nza kwiga.
Ubuzima bwawe none kuva ugitangura muri 2013 bwahindutse gute, bumeze gute kuva ugitangura kuza aho ngaho?
Icyo gihe nyine byabaga bigoye, ariko ubu ho bigeze, umuntu arabasha kwigurira icyo akeneye, icyo washaka cyose wakigurira, mbese ubuzima bwarahindutse.
No kuvuga uraronka abakiriya bawe ubadoderera impuzu imyenda nk'uko mubyita ukwinjiza amafaranga buri munsi?
Oya, muri cooperative ntabwo nkorera hanze, nanjye ndi muri cooperative
nk'umukozi. Ereka ngaruke gato kuri Madame Umugeni. Kuri iyo cooperative nyine twari twavuze mu ntango, Umutima Cooperative ikora gute? Iyo nyine Goreti arimo ikora gute?
Cooperative Umutima niyo twatangiye kugira ngo ba bantu twigishije, nubwo wenda bize harimo abatarabashije kuba bagura izo mashini ku giti cyabo ngo batangire business, turavuga tuti noneho reka tubashyire muri cooperative bakoreshe za mashini tubigishirizaho, babashe kubibyaza umusaruro, babashe gukora ibintu bishobora kugurishwa bikabaha amafaranga.
None nk'umuntu ashatse kwinjira muri iyo cooperative icyo gihe hari umutahe byasaba? Kuko kenshi usanga abakenyezi batinya ko haba hari imitahe cyangwa amafaranga basabwa kugira ngo batangure kwinjira muri cooperative. Ibyo byo byasaba uburyo bungahe kugira ngo umukenyezi yinjiremo?
Kuko Nyamirambo Women Center yari ihari ikabaha ubufasha bw'ibanze, ntabwo byabaye ngombwa ko buri wese avuga ngo ndazana uyu mugabane n'undazana uyu mugabane tuwushyire hamwe tubashe gukora. Nukuvuga ngo Nyamirambo Women Center yabahaye intangiriro itabasabye umugabane w'uyu n'uyu n'uyu, buri wese abasha kwiyumvamo ko abishoboye kuba yaza agakora adasabwe ngo ndasabwe umugabane ungana gutya.
Murakoze cyane rwose. Turagaruka ku kamaro no ku buryo amashyirahamwe nk'ayo akora. Nk'uko twabivuze mu ntango, amashyirahamwe nk'ayo ni menshi, akora ibintu bitandukanye, ariko ugasanga kenshi abakenyezi ntibayitabira, bagumye muri bwa bukene, muri kwa kutamenya, kwa kwikumira bo nyene. Ni nayo mpamvu rero twafasha kano kanya kugira ngo mugerageze musigurire bamwe muri bo kumbure akamaro kari mu mashyirahamwe nk'aya. Abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika nabo nyene barafise ibibazo, barafise ibyiyumviro baterera. Tuje ku murongo rero twakire uwitwa Augustin. Amahoro neza Augustin.
Igitekerezo natanga, iyo mishinga iharanira inyungu ku bari n'abategarugori bo mutamu itekereza n'abanyacyaro ngo nabo batere imbere, kandi ari bo Rwanda, ari nabwo Rwanda Rwanda rwiriro rugufi ni nabo cyitegerezo cy'igihugu. Iyo turi kubibona mwaho ngaho mwaho mu miti tuba tubibona nk'aho bikuri abantu bize gusa n'abandi b'icyubahiro kandi abanyarwanda bose batse kuzamuka.
Madame Mugeni.
Yego, murakoze cyane. Nibyo koko ibintu byatangiriye mu mujyi, ariko hari n'ababikeneye bari mu cyaro. Ariko bitewe n'ubushobozi tuba dufite, umuntu akora icyo ashoboye. Twahereye aho twari dutuye, icyakora umwaka ushize wa 2018 twagize amahirwe yo kubona abadutera inkunga, tubasha kujya kwigisha gusoma no kwandika no kwigisha ubudozi mu majyepfo, ahantu bita ku Mugina, mu murenge wa Mugina. Ni ahantu mu cyaro hari abantu nabo bakeneye kwiga gusoma no kwandika, tubigisha n'ibyo gutunganya imisatsi. Turashaka ko nibura nabo nibarangiza kwiga bazabasha gukorera koperative, bazakoreramo, noneho nabo bakabasha kwiteza imbere muri cya cyaro aho batuye. Rero ibintu byose biterwa n'ubushobozi dufite. Ushobora gusanga kuko hari abantu bari kure cyane babikeneye, ariko imbaraga dufite ntabwo ziba zitwemerera kujya muri buri cyaro ahashoboka hose.
Urakoze cyane. Reka twakire kandi kuri telefone witwa Thomas. Thomas, uratwumva?
Hama ye muri make ndi mu bantu batera inkunga abantu bita abategarugori cyangwa abo twita abakenyezi mu Burundi. N'abantu muri rusange igihugu kidafise abakenyezi bazi guteza imbere igihugu, kwiteza imbere igihugu, kirinda gusubira inyuma. Kuko biravye muri rusange nibo barimyi muri rusange bakomeye ku rwego rw'igihugu, nibo borozi kuko uhura abagabo bari mu butundi biruka kurobera irya nino mu kugahura bo nyene basigaye ku isuka, bararima bagasarura bagashora no mu masoko, abandi batashoboye kurima bagasuma. Urumva igihugu gatera imbere kubera umukenyezi yitaye ku bikorwa muri rusange. Rero novuga ngo abantu mu bakenyezi bonyine nibo nkunda gushyira ku ikosa, abakenyezi umenga baracyafise agatima ko kwinubana hagati yabo. Umenga umukenyezi ntiyofata mu mugongo uwundi, umenga ntiyokunda uwundi, urumva ugaduhura harabanywa no gusuzugurana. Rero icyiza ni uko abantu bitwa ko bize bagatera imbere, bagatera intambwe, bijya bintu bize nibagende bavigishe bajya bagore, bajya bategarugori bo mu cyaro cyangwa bo mu misozi, abantu batari mu gisagara, babigishe nyine bo kwiteza imbere mu burimi, bogira amashyirahamwe, bokora ibindi bintu byobafasha bigasahiriza mu muryango ugira biteza imbere. Ntibabe abandi bo kurondera, babandi mu miryango iwabo, babana b'iwabo bize gusa ngo bari bo bigisha gusa, bagace bibagira babandi ba ruguru bishwe n'ubukene kubera bama ku isuka kandi ikindi kintu bariko barakora cyobasahiriza mu muryango.
Nk'abadamu twebwe turi abadamu bagera kuri 55, natwe ubwacu turashyigikirana. Ntabwo nzasuzugura mugenzi wanjye kuko hari icyo ashoboye yamfashamo. Rero tugira uburyo bwo gukorana, icyo nzi nka kibwira uyu, niba turi kudoda hari aho ndi kudoda neza kurusha mugenzi wanjye, ndamufasha tukwigishanya. Ntabwo rero tugira ikintu cyo kuvuga ngo abadamu barasuzugurana cyangwa se baribagirana kwibagirwa mugenzi wawe. Tugerageza gukora nk'abantu bari hamwe kandi bashaka gutera imbere, twishyize hamwe kugira ngo dutezanye imbere. Rero dukoreye hamwe kuko ntihagire uwumva ko asuzuguye mugenzi we, uriya ntacyo yangezaho, ujya ahubwo hari icyo yakungura cyangwa nawe hari icyo wamwungura.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ibiganiro rero tutari tubafitiye kuri isa hariho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Tukaba tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi, kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugire ibihe vyiza n'umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.